mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi hongiye kubasuhuza mbaye ikaze makuru y'akakanya. Ingingo z'inyenzi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko azahana hihanukiriye abacamanza barya ruswa.
Murashobora gucura ubanza bavuga ngo uyu muntu azopfugoza bavuga bwose kandi yakoze icyaha. Umukuru w'igihugu arashaka ati ndamugira ikigogo n'itaye. Ahantu nemerewe kuja kubira n'ingingo y'ubutungane none nonanirwa n'ubugorora imanza nkagura.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho yari uyu munsi mu ntara ya Karusi. Mu Burundi kandi wahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni wari ufungiye i Ngozi yimuriwe muri gereza ya Gitega. Umuryango w'abibumbye ONU uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bagomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere. Naho Ubushinwa na Algeria bafite imigambi y'ubutwererane bukomeye mu nzego zitandukanye. Aya makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimugikure. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyemeye guha u Burundi inguzanyo y'amadolari miliyoni 271. Miliyoni 62 muri ayo yahise atangwa ako kanya. Fidel Niyongabo.
Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters rimenyesha ko ubutunzi bw'u Burundi butanguye kwogorora inyuma y'imyaka itari mike y'intambara n'ibibazo vya politiki byasinzikaje bikomeye ibisata bikomakomeye by'ubutunzi ku ntwara ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Ikigega FMI cyatangaje ko ingurane yo mu kiringo cy'amezi 38 cyahaye u Burundi izofasha icyo gihugu mu kugabanya ubusumbane hagati y'amafaranga asohoka n'ayinjira akoreshwa mu migambi yacu y'iterambere no mu gutunganya gushasha ubutunzi. Ikigega FMI kimenyesha ko ukogorora k'ubutunzi bw'u Burundi mu kiringo cy'inyuma y'ikiza cya COVID-19 bwagabanije umurindi naho busa n'ubutifashe nabi. Icyo kigega kivuga ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine zatumye ibiciro by'ibintu byankenerwa biduga bikomeye n'ifaranga ry'igihugu rita agaciro. Itangazo ry'ikigega FMI rimenyesha ko ari iyo ngurane ya mbere iboneka icyo kigega gihaye u Burundi kuva mu mwaka w'2015. Kigega FMI cizeye ko izotuma izindi nzego zitanga amafaranga zikwirikira mu buzogerera akamaro gakomeye u Burundi ku bijyanye n'amafaranga atari make bukeneye kandi bikazofasha igihugu kuva mu bibazo kirimwo muri iki gihe.
Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa hatangaza ko igihugu cye kigiye gukomeza ubucuti na Algeria mu nzego zikomeye zitandukanye. Oriane itangishaka.
Ibyo bisata Ubushinwa bwifuza gukomezere na Algeria ni nyubakwa hamwe n'ihingurwa ry'ibitoro nk'uko Perezida Xi Jinping yabitangaje kuri uno munsi wa kabiri. Vyari mu nama na mugenzi we wa Algeria Abdelmajid Tebboune. Algeria nayo iriko yipfuza gukomeza imigenderanire yayo n'ico gihugu ca kabiri gikomeye mu butunzi kw'isi. Nkuko vyashikirijwe kuri televiziyo ya leta y'Ubushinwa, Perezida Xi Jinping yasiguye ko ibihugu vyompi bigiye gukomeza ubucuti mu bijanye n'amabuye y'agaciro hamwe n'uburimyi. Ico gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika gifise agaciro gakomeye ku gihugu c'Ubushinwa kuberaho giherereye ku ibahari rya Mediterane. Imigenderanire hagati y'Ubushinwa na Algeria yatanguye kuva mu mwaka w'1950 igihe Algeria yariko irondera kwiyunkura ku gihugu c'Ubufaransa. Shini yatangaje ko ibyo bihugu bigiye gukorana mu bijyanye n'igenduza ry'ibirere, amasoko ntanga nguvu ya nucléaire n'ayandi ahingurwa mu buryo butandukanye.
Umuryango w'abibumbye ONU uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bagomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere. Iyi mpuruza hitanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe bukomeye cyane. Inkuru irambuye na Fidel Niyongabo.
abategetsi bajejwe amagara y'abantu baragabishije ababa mu karere ko muri Amerika yo mu buraruko iburaya na Aziya kuguma banywa amazi no kwikingira ubushuhe ntangere buharangwa muri iki gihe. John Nairn, umuhanuzi kubijyanye n'ubushuhe burengeye urugero mu kigo cy'ishyirahamwe ONU gikurikirana ibyerekeye ikirere ku isi, yabwiye abamenyesha makuru ko amakungu akwiye kwitegurira ubushuhe bukomeye cyane kurushiriza kuko buzobandanya. Nairn yagabishije kungaruka ubushuhe burengeje bushobora kugira ku magara y'abanyagihugu, yavuze ko ubushuhe mu karere mu burengero bw'isi bwiyongeye inshuro zitandatu kuva mu myaka y'igihumbi 1980. Yatangaje ko ibimenyetso bihari biterekana ko ubwo bushuhe buzogabanuka. Nairn yavuze ko ubwo bushuhe butera bwiyongera buzogira ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abanyagihugu n'ubuzima bwabo. Abahinga batangaje kwihindagurika ry'ibihe riva ku bikorwa by'abantu biriko bituma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi. Abajijwe icokogwa mu ntumbero yo guhagarika ubwo bushuhe, umuhinga wa ONU John Nairn yishuye mu kuvuga ko ubutumwa afise bworoshe, uguhagarika gukoresha amasoko ntanga nguvu yonona ibidukikije.
Ayo hiramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu Fide niyo ngabona Oya nitanga ishaka bayatugejejeho, ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet ni www.radioyacu.com, turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru noneho yo mu biyaga bigari bya Afrika. Duhere mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye hasaba abacamanza bafunze mu cyumweru gishize umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wo mu ntara ya Kirundo kwegura. Ni inkuru ya Eroje wirika neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyababaje umukuru w'igihugu cyerekeye umwana w'umwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata cy'indimi. Ni umunyeshuri wo ku ishuri ryisumbuye rya komine ajya ahitwa Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Kwa 12 ukwezi kw'indwi, abacamanza basentare nkuru ya Kirundo bamurungitse mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko nyene. Yagirijwe kumena amabanga y'akazi nk'uko kopi y'urubanza ejo rya Amerika ryabonye bivuga. Kuri uyu wa mbere, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri uru rubanza avuga ko abacamanza bashashe muri rwo bakwiye gutanga imihoho batarabogozwa.
Nta mucamanza w'umucangero ariko bamaza je mbona gakwa aranza mu batitwa yuko ari muhiza amategeko. Oya gari n'umbarire uwo mucamanza yiza amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenye amabanga y'akazi, aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagasabwa ngo umwana niwe ari mu ikosa. Nibyo ariko nibonera ubunyeri hakinyuma kirimo umureza asambanya umwana mugaca muvuga ngo umwana ngo niwe yasambanya. Ibyo bintu birabaho jeba abantu bo mukuru w'igihugu umunsi bitananenzo cyangwa imihoho kubera iki mudashobora gutanga imihoho iyo mwaba ari mutabishobora nta kwitereka kuko mudashobora.
Ariko yumviriza ibibazo by'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko nk'uko akunze kubikora mu ntara zitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagabishije abacamanza yibutsa ko ibwirizwa nshingiro rimuha ububasha bw'ikirenga mu gihugu harimo no kubavuguruza ku ngingo zose.
Bwira umukuru w'igihugu mwe mushobora guca urubanza mukurikije ingingo neza akaza kuvuga ati ndagwa, si byo? Murashobora guca urubanza ukavuga ngo uyu muntu azopfuga ubuzima bwe bwose kandi yakoze icyaha. Umukuru w'igihugu arashaza ati ndamugira ikigogo n'itaye. Ahantu nemerewe kuja kumira n'ingingo y'ubutungane none ngo n'ukugorora imanza mwagoramitse.
Mu gihe umwana w'umwigeme yari yarungitswe mu ibohero rya Ngozi butarariye, Ijwi rya Amerika ryamenye ko ku wa 16 yarekuwe asubizwa mu muryango wiwe muri komine Ntega. Sentare yisire ku rwo ryiwe ry'agateganyo. Amasoko yuzuzanya y'Ijwi rya Amerika yatwemereye ko parake ya Kirundo yahawe amategeko avuye hejuru kugira ngo uwo muyabaga arekurwe. Kugeza ubu abagabo batatu bavugwa muri iyo dosiye aribo Osar Nemeyimana yahoze ari umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Mugendo, ujejwe indero kuri iryo shure Gerard Bigirimana n'umwarimu wo kuri iryo shure yitwa Bonaventure Misago barafunzwe. Bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Kuva ja ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye yari dogeye abacamanza badakurikiza amategeko akatari gake co kimwe n'abakozi ba leta baryibiturire canke barenganya abo bajejwe gutunganiriza. Mugabo bamwe mu baharanira agateka ka kiremwa muntu basanga hari manga nini hagati y'ivyo avuga no kubishitsa. Karina Tetsakian, umushakashatsi mukuru mu ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi.
Le problème qu'on remarque, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane ni kinogo kiri hagati y'ibyo president asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ibyukuri atandukanya n'ibyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta nabikekwa kubabo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza gufa abandi no kubica. Eka numwe bwa buraya bwakubuye ibihano ku Burundi kubera umuzo wa President Eva buvuga ko hakiraga haze. Claude Bocu aserukira umwe bwa buraya mu Burundi mu minsi iheze yabigarutse ko kenshi ariko agira ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe uko ibihano vyafatiwe u Burundi vyohanagurwa burundu.
Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui.
Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu cyane cyane mu byerekeye intwari bereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushyira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ibintu byinshi bigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa.
Naho Burundi busa n'ubwasubiye kwiha umutamana mu makungu kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi imbere agatorwa mu nzego z'imiryango myinshi muri Afurika no ku rwego rw'umugabane mu byerekeye ubutunzi bwagumye busubira inyuma nk'ibirenge. Ikigega cy'isi cyabushize mu kibanza cya nyuma cy'ibihugu bikenye cyane muri iyi myaka ibiri iheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibijyanye n'intwari ibereye Transparency International uyu mwaka ryabushize mu bihugu bya mbere giturire ku isi cyiraye mu gihe haheze amezi arenga 18 ubukene bw'igitoro bwarabaye ingorabahizi isukari kuyibona rumuzi wibuye isima ikaboneka bigoranye mu gihugu amazi n'umuyagankuba nabyo nyene bitangwa isorosoro. Eroje urika neza juje Amerika.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu Burundi. Wahoze ari ministri w'intebe Hanangiwe Mbunyoni warufungiye Ingozi yimuriwe muri gereza ya Gitega. Ninguru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turashimirwa na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Amasoko y'ijwi rya Amerika yabyiboneye Gitega yagize ati yashitse ku ibohero rikuru rya Gitega nk'igihe cy'isaha 9:30 yaraherekejwe n'abapolisi sinzi bafise ibikoho binini binini. Yari muri pick-up y'igipolisi yuzuye abapolisi iherekejwe n'iyindi inihiri yabajeje umutekano nyine bose barikanuye. Mu ibohero rikuru rya Gitega General Bunyoni afise uwundi mubanyi ni Desire Uwamahoro. Uwo mukoroneri wo mu gipolisi yarafungiwe muri iryo bohero nyene kuva ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu nyene. Uwo yahoze twari igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko kizwi nka BAE mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Abo bagabo babiri bafungiwe mu kibanza kidasanzwe nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'amasoko atandukanye hamwe n'abahamya. Abahiboneye batubwiye bati n'ibyumba bibiri impome zifise intimba za santimetero 50 bipima imetero 4x4 bikaba bifise ubwogero n'ubwiherero. Yubatswe hakoreshejwe amabuye akomeye cane. Uguhitamo ibohero rikuru rya Gitega Sigihamana rirakwije ibisabwa byose kugira ngo abafungwa bahari ntibatoroke. Rikikujwe n'impome zitatu zimananye urwanyuma rukaba rupima imetero 7 hakaba hariko n'insinga umuyoro. Niko bamwe mu bajeje umutekano batuganiriye. Mundu iheze ubutungane bw'u Burundi bwavuze ko bukomeje gucukumbura ibindi byaha General Bunyoni ashobora kuba yarakoze. Mu gihe agifatwa yakurikiranwa ku byaha bitatu nyamukuru, umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika na Senari na Hinyuzwa Anyesi Bangiricenge yatangaje kuwa kane igerekerezo rya 13 ku kwezi kw'iruhande y'ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Ubu hiyongereye ibindi byaha aribyo ugutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho adafise uburenganzira. ibyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 3 hisunzwe igitabo mana byaha cy'u Burundi. Pierre Claver Miburo, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, ntiyitabye telefone igihibiro by'i Nairobi byamuhamagara kugira ngo agire ico avuze kuri iyi nkuru cyo kimwe na Agnesi Bangiricenge. N'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp nico kimwe ntibabusubije. Ibohero rikuru rya Gitega areguye mu bunyoni yungururijwemo ni naryo rifungiwemo abashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu kwa gatanu 2015 bo bakaba bamaze gucirirwa uwo guherayo.
Arakoze Thierry Vindayishimiye kuri iyi nkuru hijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tujye mu Rwanda, ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'igihugu bufatanyije n'inzego z'umutekano buratangaza ko bwatangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu 10 barohamye mu mugezi wa Nyabarongo ku mugoroba w'ejo kwa mbere. Eric Bagirubusa yakurikiranye icyo gikorwa.
Ukigera ku misozi yegereye umugezi wa Nyabarongo hubatse urugomero rw'amashanyarazi uhita ubona hakuno ku ruhande rw'akarere ka Muhanga abaturage benshi bari ku nkengero z'uwo mugezi. No hakurya ku ruhande rwa Ngororero nuko byifashe, bose barindiriye kubona ko abashinzwe gushakisha imirambo y'abantu babo barohamye muri ayo mazi bagira icyo babatangariza. Bwana Jean Bosco Twizeyimana ari mu bari gusimburana kuri uyu mugezi ategereje ko umwana we w'imyaka 11 niyo nsenga mu cyo Serge yaboneka mu barohamye. Aratekerereza ijwi rya Amerika uko byagenze.
N'abana bamanutse bajyanye n'umugabo bita ndababonye Jean Pierre bagiye kumutwaza amategura. Bageze ku ruzi nyine bambukira mu bwato, ari abana benshi ubwato burebira babashije gukuramo babiri.
Nimutababona biragenda bite?
Tuzategereza igihe bazazamukira. Twifuza ni uko tubabonye twabashyinga nta kindi.
Ijwi rya Amerika rigera ku rugomero rwa Nyabarongo ryahasanze imodoka nyinshi z'abategetsi batandukanye ziganjemo n'iz'abashinzwe umutekano, polisi n'igisirikare. Twiboneye abasirikare bashinzwe umutekano wo mu mazi bari gushakisha iyo mirambo. Ubwo twari aho twabonye imirambo ibiri barohoye, ariko byari kirazira gufata amafoto agaragaza icyo gikorwa. Meya w'akarere ka Muhanga Madamu Jacqueline Kayitare yatubwiye ko bari gushakisha abagera ku 10 kandi ko bamaze kubona imirambo 3. Madamu Kayitare avuga ko bazakomeza gushakisha kugeza naho bazabonera abandi.
Aba bantu baruhamye birumvikana nyine ko kugeza ubu tutarababona, ariko ntago dushobora gutakaza icyizere cyuko tutazababona. Tuzababona bose, turabyizeye. Ntago twavuga ngo kizafata igihe kingana iki. Ibyifuzo byacu nuko n'uyu munsi byararabirangiye, ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana, tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo. Natwe ntago tubizi, icyakora icyo twifuza nuko haba vuba hashoboka kugira ngo dushobore kubakura muri aya mazi.
Ni inkuru y'incamugongo, byatugoye kubyakira kuko mbaho buri wese yarari kubyakira byari bigoye.
Uwo ni Madamu Duhosere Mushimiyimana, umwe mu barezi bigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo mu karere ka Muhanga. Abaguye muri aya mazi bose bigaga kuri icyo kigo nk'uko ubuyobozi bwadutangarije. Uyu murezi ubaha imushishiro ku mpamvu z'akazi ntabura gukomeza kubona umugezi wa Nyabarongo nk'ikibazo kubawuturiye.
Kuko usibye n'abanyeshuri n'uburyo bw'imigenderanire, urabona ko duturanye na Ngororero, nta kiraro kiduhuza na Ngororero, kandi ni uduce duturanye cyane ku buryo no guhahirana ni ibintu bishoboka. Ariko kubera ko nta mateme, nta buryo buhari bwo kugendererana, biragora.
Kuri meya wa Muhanga, abaturage bakwiye kugendera kuri uyu mugezi mu rwego rwo kwirinda ko wakomeza kubahekura.
Kutegera aya mazi kuko afite imbaraga nyinshi zirenze imbaraga z'umuntu. Bakoresha inzira zashyizweho bashobora kunyuraho kandi zirahari, nabo barazizi, hanyuma hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahirinde, kubera ko nanone uru rugomero rutanga ni serivisi y'amashanyarazi, nabo kandi bakwiriye kubyubahiriza bakirinda kwegera ahangaha.
Naho Madamu Marie Joseline Twizerimana, umucungamutungo ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo, avuga ko batakaje abajyambere bari bitezweho guteza imbere urwababyaye.
Mu by'ukuri biragoye kugira icyo umuntu avuga, ariko dutakaje amaboko, dutakaje u Rwanda rw'ejo hazaza. bari basavoma abayobozi bari basavoma ingabo zirwanirira igihugu mbese nabo bakigirira umumaro bakagirira umumaro igihugu cyabo bakagirira umumaro ababyeyi babo imiryango yabo muri rusange
ubuyobozi bwa Muhanga ntibusobanura imvano y'impanuka buvuga ko bukibikoraho iperereza gusa amakuru ijwi rya Amerika ikura mu baturage yemeza ko yakomotse ku bwato buto bw'igiti bwari butwaye abantu bagera kuri 14 abaturage basanze birenze ubushobozi bwabo kubatabara abaturage n'abayobozi bahuriza ko kwikubitiro uwari utwaye ubwato yabashije kurohura batatu gusa amakuru akavuga ko abaguye muri ayo mazi bose bigaga ku kigo kimwe kandi bakomoka mu kagari kamwe ka Matyazo bari batwaje amategura uwitwa Jean Pierre ndababonye ayajyanye mu karere ka Ngororero mu matamata ariko abaturage bavuga ko atari ubwa mbere abantu baguye muri aya mazi gusa ikigaragarira amaso nuko nyuma yo kuhubaka urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati 28 ubutegetsi bw'imuya bari batuye muri izo nkengero eh bagira ubusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru dukomeze amakuru yacu ariko tubibutsa ko mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi tukaba ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mwakurikira kandi aya makuru huko turimo kuyabagezaho ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vewa.com nyuma mushobora no kudusanga kuri YouTube na Facebook Vewa Radio yacu mu Rwanda kandi kuva kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yitwa Women Deliver 2023 yo gusuzuma aho isigeze mu buringanire hagati y'abagabo n'abagore abayiteguye bavuga ko yitabiriwe n'abantu bagera ku 600,000 bahibereye n'abandi barenga 200,000 bayikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure asumutakaboyi yayikurikiye
Iyi nama ni ya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika ni ya gatandatu ibaye ku rwego rw'isi iya mbere yateranye mu Bwongereza mu mwaka w'2007 ubwo yayitangizaga ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abantu bakwiye gushyira imbaraga mu guhindura imyumvire mibi ibangamiye ihame ry'uburinganire yagaragaje ko hari byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo hakurweho imyumvire itari yo ku buringanire
Much more remains to be done to tackle biased attitudes
Hari byinshi bigikeneye gukorwa mu gukuraho imyumvire itari yo kandi bogamye ku bijyanye n'uburinganire ibyo usanga byarashinze imizi mu nzego zinyuranye haba mu bijyanye n'imibanire muri politiki cyangwa se mu bukungu twese dusangiye umukoro wo kugira uruhare rufatika mu guhindura iyo myumvire mibi mu Rwanda twashyizeho uburyo bwose butuma abagore bahagararirwa mu nzego z'ubuyobozi zirimo za politiki no mu byiciro byose icyo dushyize imbere ni uguteza imbere ihame ry'uburinganire mu nzego zose cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imari ndetse no gukomeza gukuraho imyumvire ishingiye ku muco ikibangamiye uburinganire
Iyi nama yitabiriwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye abanyapolitiki abo mu rwego rw'abikorera imiryango itari ya leta ibigo mpuzamahanga n'abo mu miryango ihanira uburenganzira bw'abagore Shabana Bazishe Razi washinze ishuri ryigisha abakobwa bo muri Afghanistan ubu rikorera mu Rwanda yahaye ikiganiro abitabiriye inama agaragaza ko akibabazwa n'uko igihugu cye kigaragaramo ikandamizwa ry'umwana w'umukobwa
I feel of Afghanistan from. I would like to talk about two specific challenges that we're facing today in Afghanistan.
Aragira ati ndashaka kuvuga ku mbogamizi ibani abana b'abakobwa babuzwa uburenganzira bwa muntu bw'ibanze
from exercising their most basic human right.
Abitabiriye inama bagiye basangira ubunararibonye bw'ibihugu byabo mu guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore Perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde yagarutse ku ngaruka intambara n'amakimbirane bigira ku bantu cyane cyane abagore
but women are affected disproportionately many of the IDPs refugee camps
bagira ati mu bihe by'amakimbirane abagabo bahura n'ibyago bikomeye birimo gupfa nubwo bimeze gutyo abagore nabo bahura n'ingaruka zikomeye mu nkambi z'impunzi nyinshi abana baravuye mu ishuri ibyo bikaba umuzi ukomeye ku bagore.
So the burden is a lot on women.
Muri inama iteraniye Kigali, abagore bo mu Rwanda bibumbiye mu muryango Profam Twese Hamwe bamuritse bimwe mu byo bakorera mu mashyirahamwe yabo. Mundi mfura Rosette
Renga dutanu twaba tuyobowe n'abagore mu turere 30. Iyo tugiye kuri Vice Mayor Economic, dufite aba Vice Mayor Economic
anya ubufatanye n'ibisubizo izaragira kuwa kane biki cyumweru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birimo kwerekeza ku musozo. Ntitwatandukana ariko tutababwiye muri make amakuru twabagejejeho. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa atangaza ko igihugu cye kigiye gukomeza ubucuti na Algeria mu nzego zikomeye. Umuryango w'abibumbye ONU uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bigomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere. Iyo mpuruza kandi yatanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe bukomeye cyane. Twanababwiye ko mu Burundi uwahoze ari minisitiri w'intebe Anne Ngiyome Bunyoni warufungiye ingozi yimuriwe muri gereza ya Gitega. Inkuru rero akaba ari inkuru abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bafatanije ni radio yanyu kubategurira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hasaba abacamanza bafunze mu cyumweru gishize umwana w'umukobwa w'umunyeshuri n'uwo mu ntara ya Kirundo kwegura. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda bufatanije n'inzego z'umutekano buratangaza ko bwatangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu 10 barohamye mu ruzi rwa Nyabarongo ku mugoroba w'ejo ku wa mbere. Kuva kuri uyu wa mbere kandi mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yitwa Women Deliver 2023 yo gusuzuma aho isi igeze mu buringanire hagati y'abagabo n'abagore. Abayiteguye bakaba bavuga ko yitabiriwe n'abagera ku 600,000 bahibereye imbonankubone n'abandi barenga 200,000 barimo kuyikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga bita iyakuri. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi naha dusoreje amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Nkaba mbashimiye cyane ko mwabikurikiye. Nshimira bagenzi banjye bagize uruhare mu kuyategura ndetse no mu kuyabagezaho. Ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Jumbe na Nadia Taha. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mube mwumva rero aka karirimbo kabanogere cyane cyane abadamu n'ababyeyi abakobwa bari mu nama I Kigali n'abandi bayikurikiye mu buryo butandukanye. My African Queen ya Two Face.
Train my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and I that is the African beauty. Yeah. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, life, ooh, life. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivate.